Padiju ya Amerika, ibiganiro byacu birabandanya mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikro. Uyu mwanya wa makuru twabateguriye atangura n'ayavugwa hirya no hino ku isi, mu nyuma Oriana itanga ishaka arabandanya abashikiriza amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Turahera mu gihugu cya Kamerune, aho amashyirahamwe haranira agateka ka zina muntu muri icyo gihugu ariko arasaba leta gutahukana mu gihugu abimukira bavuga ko bariko barakoreshwa bunyamaswa mu karere ko mu bihugu biri mu burasirazuba bwo hagati. Ivyo babisavye inyuma yaho hagaragariye amasanamu ya video yariko arahererekanwa ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana abigeme 14 bamuka mu gihugu ca Kamerune bakoreshwa ibikorwa nk'ivyabaja mu gihugu cya Kuwait. Inyuma y'ikwirakwiranya ryayo masanamu mu gihugu cya Kamerune, leta ya Kamerune yashikirije ko abimukira bakuwe muri ivyo bikorwa by'ubuja bari mu minwe ya leta ya Kuwait. Igihugu cya Kamerune kigereranya ko coba gifise abanyagihugu bacu bashika ku gihumbi bakoreshwa ibikorwa biruhije mu burasirazuba bwo hagati muri ako karere ko muri ico gice. Naho muri Indonesia, ibiziga biharugwa kuri 34 by'abanyeshuri biga mu ishure rya Bibiliya nibyo byakuwe mu butaka barahambwe aho bari mu rusengero mu gisagara cya Sulawesi. Ibyo bikaba byashikirijwe n'abategetsi kuri uyu wa kabiri. Abo biyongereye kubandi banyeshuri 86 babuzwe irengero, bose bazize nyamugigima hamwe n'isuri y'ikiyaga bise tsunami byabaye muri ico gihugu ku munsi wa gatanu. Abo bakaba biyongereye kubandi bantu bashika ku 84 bari bamaze kumenyekana ku munsi wa gatanu, ariko abategetsi ba Indonesia bavuga ko ico gitigiri atankeka kizo kwiyongera. Abarokotse bahanganye n'ibibazo byo kubura imfungurwa hamwe n'amazi, kandi amavuriro yararengewe n'abakomeretse. Ishirahamwe mpuzamakungu ONI ryaragabishije ejo kuwa mbere ko abantu 191 bakeneye imfashanyo zihutirwa. Muri bo barimwo abana 46 hamwe n'14 by'abasaza bageze mu zabukuru. Radio Jwi rya Amerika, amakuru mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Abasirikare hamwe n'imirwi y'abahinga bava muri Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo ejo ku munsi wa mbere niho batangura gukura ibisasu byahambwe mu butaka kurubibe ibyo bihugu bihana. Ni mu ntumbero yo gushyira mu ngiro amasezerano ibyo bihugu byemeranije mu kwezi guheze. Ibyo byatangajwe n'umushiranganji wo kwivuna abansi wa Korea y'Epfo. Gushika ubu ntacyo Korea ya Ruguru iratangaza kuri ayo makuru ku inteko zacu zatanguye gushyira mu ngiro umugambi wumvikanywe ko iPyongyang ku murwa mukuru wa Korea ya Ruguru hagati y'abaperezida ba Korea uko ari zibiri. Amakuru atangwa n'abategetsi ba Korea y'Epfo avuga ko icyo gikorwa bemeranije ko kizomara iminsi 20. Ayo masezerano yo mu kwezi kw'icyenda arimo kandi gukura ibirindiro by'abasirikare hamwe n'ibirwanisho ku mbibe inyuma yo gukura ibisasu byahambwe ku butaka. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONI niryo rihagarikiye ibyo bikorwa, kandi naryo ikaba rifise abasirikare muri ako karere. Mu kubandanya hano muri Leta Zunze za Amerika, ibiro bya perezida wa Leta Zunze za Amerika White House byarahaye uburenganzira ibiro by'igihugu bishinzwe gukurikirana ibyaha ari byo FBI kuvugana n'uwo wese bifuza mu matohoza kuri Brett Kavanaugh yahiswemo na Perezida Donald Trump nk'umucamanza muri sentare nkuru ya Amerika. Iyi ngingo ifashwe inyuma yaho abo mu mugambwe w'abademokrate baneguriye ibiro bya White House kuwa vyoba vyariko biragerageza kudahesha agaciro amatohoza ku byaha byo gufata abakenyezi ku nguvu bikekwa kuri Kavano. Ikinyenyesha makuru chandikira aha muri Leta Zunze za Amerika The New York Times murambabarira cashikirije ko ibiro bya FBI bimaze kubaza ibyabo na bine abagenzi ba Kavano bari kumwe nawe igihe ibyo byagirizwa vyaba. Gushika ubu Perezida Donald Trump avuga ko agifise icyizere kuri Kavano muri ico kibanza mu kuvuga ko afise ibyizigiro ko ayo matohoza azovamwo ivyiza ku mukandida yahisemwo muri ico kibanza. Muri Afrika naho umwiyahuzi yarafise bombe ama bombe mu modoka yaturikije ejo ku munsi wa mbere ku modoka z'umuryango w'ibihugu bya Buraya zari zitwaye abamenyereza mu by'igisirikare b'abataliyani ku murwa mukuru wa Somalia Mogadishu. Ayo mabombe yaturikijwe hafi y'inyubakwa irimo ubushikiranganje bujeje kwivuna abansi bwa Somalia. Abasirikare batari bake barakomeretse, umusivire umwe yarahitanywe n'ayo mabombe. Intagondwa z'umurwi w'abayisilamu b'intagondwa ba Al-Shababu zaritiriye ico gitero zibicishije kuri radio yacu yitwa Andalusi. Umuryango w'ibihugu bya Buraya ntaco wavuze ubwo nyene kuri ico gitero ku modoka zawo. Abamenyereza mu by'igisirikare b'abataliyani bavuga ko bariko baramenyereza igisirikare ca leta ya Somalia. Nayo mu kurangiza kuri ejo kuwa mbere ni igisirikare ca Iran cyatangaza ko cagize ibitero bya misile ku barwanyi bari mu gihugu ca Siria. Ico gisirikare kivuga ko abarwanyi aribo baheruka kugira igitero mu birori bya gisirikare biheruka kubera hitwa aho vaze muri Iran muri ico gihugu ahantu hafuye abantu batari.
Urakoze Louise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Ubunaho umwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Umushikiranganje w'ubutungane yaragiranye ikiganiro n'abamenyesha makuru ku gitabo gishasha cy'amategeko ahari ivyaha mu Rwanda cyasohotse kirimo zimwe mu ngingo bamwe bavuga ko zibangamiye ubwisanzure mu gutanga ivyumviro n'itangazamakuru muri rusange. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Eric Bagire ubusa arabidushikiriza.
Asobanura bimwe mu bishya byahindutse mu gitabo cy'amategeko hane byaha mu Rwanda bwana Johnston Businge ministri w'ubutabera mu Rwanda cyane n'intumwa nkuru ya leta yavuze ko hari byinshi byahindutse mu gitabo gishya cy'amategeko hane byaha. Aravuga ko mu gihe mu gitabo cya mbere cyari kigizwe n'ingingo 766 icyasohotse gishya kigizwe n'ingingo 335. Ministri Businge arasobanura impamvu
aho izo ngingo zindi zaburiye bagiye tuhasobanura na mbere bavuze ko ingingo zihariye zigenga ibyaha bishobora gukorwa mu byiciro by'ubuzima bw'abantu byihariye zikwiye kwimurwa mu gitabo cy'amategeko ahana zigashyirwa mu mategeko agenga ibyo byiciro. Ndabaho urugero, niba dufite nk'igitabo kirimo amategeko areba imisoro, ibyaha byakorwa mu misoro n'ibihano byabyo, dusanga ibyiza umunyarwanda akwiye kubishakira muri icyo gitabo kirimo itegeko rigenga imisoro.
Hari kandi bimwe mu byaha byavanwe mu gitabo cy'amategeko ahana bishyirwa mu buryo bw'imbonezamubano. Aha twavuga nk'icyaha cyo gusebanya mu itangazamakuru. Umunyamakuru wahamijwe icyo cyaha ubu ntashobora kujyanwa mu rukiko, ashobora gucibwa ihazabu n'ibindi. Bwana Businge aravuga ko hari bamwe batangiye kubifata nko gukomorerwa gusebanya.
Wagira ngo abantu bakomorewe gusebanya. Iyo ngingo kuvaho ntabwo byitwa gukomorerwa gusebanya, ahubwo ni ikimenyetso cy'inteko ishinga amategeko cy'igihugu cyacu cy'uko itangazamakuru ryacu riri mu nzira yo gukora ibintu bikwiye gukora, ko umuntu atakwicara mu nzu ye ngo acure umugambi wo gusebya undi kubera ubugome
akababurira.
Nubwo icyo cyaha cyavuyeho mu mategeko kikaba gishobora gukurikiranwa mu rwego rw'imbonezamubano, ntabwo nabagira inama yo kwicara noneho mugakora iyo bwaba gusebanya, kandi mu rwego rw'imbonezamubano nabyo bishobora guhanirwa ku buryo ndetse bubabaje gusumbya n'ishinga byabo.
Kukijyanye n'icyaha cy'ingengabitekerezo ya genocide cyari gisanzwe gihanishwa hagati y'imyaka 6-7 kuri ubu cyahindutse hagati y'imyaka 2-4. Iki ni icyaha imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu yakunze kwikoma mu butegetsi bw'u Rwanda ko bugikoresha mu rwego rwo gucecekesha bamwe mu batavuga rumwe nabwo. Bwana Businge avuga ko koroshya ibyo bihano ntaho bihurira n'ibivugwa n'amahanga. Yavuze ko hashyizwe imbaraga mu kwigisha kuruta guhana, kandi ko yaba komisiyo y'uburenganzira bwa muntu n'iy'ubumwe n'ubwiyunge zakoze akazi kazo ko kunga Abanyarwanda ku buryo abakoraga ibyaha nk'ibyo bagabanutse. Ku cyaha cyo gusebanya n'uko cyakuwe mu gitabo cy'amategeko ahana ku banyamakuru, haracyari izindi ngingo zifite aho zihurira n'itangazamakuru zisa n'iziteye impungenge bamwe. Nk'ingingo ya 233 mu gitabo gishya cy'amategeko ahana ibyaha iragira iti: gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe umurimo rusange b'igihugu. Ivuga ko umuntu wese ukoze isoni mu magambo, mu bimenyetso cyangwa ibikangisho, inyandiko cyangwa ibishushanyo, umwe mu bagize inteko ishinga amategeko mu gihe akora umurimo yatorewe cyangwa biturutse kuri uwo murimo, umwe mu bagize guverinoma, abashinzwe umutekano cyangwa undi wese ushinzwe umurimo rusange w'igihugu mu gihe akora umurimo ashinzwe cyangwa se ariwo biturutseho, abakoze icyaha iyo bihamijwe n'urukiko hanishwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni 1. Niba gukoze isoni byabaye mu nama y'inteko ishinga amategeko cyangwa byakore umwe mu bayobozi b'ikirenga b'igihugu, ibihano biteganijwe mu gika cya mbere cy'iyi ngingo byikuba kabiri. Minisitiri w'ubutabera aravuga ko izi ngingo n'ubusanzwe zimaze imyaka isaga 30 mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda, agahumuriza abanyamakuru bumva ko bizababangamira.
Aho tuvuye naho tugeze naho tugana tumaze guhindura ibintu byinshi cyane. Iki ntabwo ari cyo kiremereye kurusha ibindi, nacyo kizahindura nako kantu kariho kaveho.
Ibivugwa na Minisitiri w'Ubutabera mu Rwanda nta wabura kuvuga ko bisa n'ibirema gatima bamwe mu banyamakuru babonye igitabo cy'amategeko gishya kikigera hanze bakandika ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter bagira bati: ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo mu Rwanda bwari bumeze nk'umurwayi usamba, none nyuma yo gusohoka kw'igitabo gishya cy'amategeko ahana wa murwayi yashizemo umwuka. Abo bakavuga ko zimwe mu ngingo z'amategeko ahana ku ruhande rw'ubutegetsi zafatwa nk'izirengera abategetsi mu kwihunza inshingano. Ahari mu mpera z'umwaka ushize batanga ibitekerezo ku mushinga w'iki gitabo cyasohotse.
Sindumva na rimwe hari umunyamakuru wanditse ngo imodoka ya general ntiheruka mu Kinamba ngo abe yamusebeje atyo. Sindabona uwanditse ngo Minisitiri Kanaka arya ibiryo bidakaranze cyangwa se arambara ntaberwe. Ibyo ntawe urabikora. Niba utwo tuntu twakabaye guserya tudashobora kudukora, ahubwo icyo dukora ari kubasaba to be accountable. Ibyo bari kurengera, ibyo batari gukora biri mu nshingano zabo byo bagomba rubanda. Nibyo tureba, nibyo mboni zabo, ko ari byo tuvugaho tutajya kuba tukana kwasesereza kuki byakwitwa icyaha.
Eh, bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric. Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Kuri iyo nkuru tuve mu Rwanda tuje mu Burundi, inama yari itegekanijwe ku munsi wa mbere hagati y'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu n'amashyirahamwe mvamakungu aheruka guhagarikwa ntiyabaye, nayo bamwe mu banyagihugu mu gisagara cya Bujumbura na bamwe mu barongoye amashyirahamwe yigenga bavuga ko batakiriye neza iyo ngingo y'inama nkuru y'umutekano. Inkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Inyuma y'itangazo ry'inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano cyo guhagarika amashyirahamwe mvamakungu, bamwe mu baba mu gisagara cya Bujumbura bavuga ko iyo ngingo ije kunyura ibintu. Bamwe babona ko ingaruka zigiye kuba mbi ku buzima bw'abahora bafashwa n'ayo mashyirahamwe no ku gihugu. Aba ni bamwe mu bayazi n'ijwi rya Amerika.
Ingingo nk'iyi tuyakirana akababaro kenshi, ntitunabitahura. Kumva amashyirahamwe yafasha hanini abanyagihugu, ugasanga yita abanyagihugu banini hanini usanga batanishoboye, ugasanga yaterera mu iterambere ry'igihugu n'iry'imiryango. ukumva bayihagaritse n'ibintu tashobora gutahura
duhereye ku bakozi babo bara abantu batari bake bafite ibyo bashije nzwe mu gihugu bashobora no ku isoko bagiye kugura amahera yashobora kuboneka kubera amahera ya sirikira hanyuma turetse ibyo hari bikorwa byinshi bitari ko birakogwa cyari bishikira umwene gihugu ahari ngo bigiye guhagarara bizoca bigorana
iyo ngingo uravye ishobora kugira ingaruka mbi cyane cyane ku mashyirahamwe mpuzamakungu yahora afasha abagwaye kubujyo ayo mezi atatu hamwe atacokogwa turabona yuko hari ibintu bishobora kubandanya byononekara
no mu mashyirahamwe yigenga bavuga ko iyo ngingo yafashwe gihuti cyo kimwe n'abo banyagisagara cya Bujumbura abarongoye ayo mashyirahamwe bafise icyo basaba bahamagarira leta n'abarongoye amashyirahamwe yahagaritswe kugiranira ibiganiro amazi atararenga inkombe Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme n'umwe muri abo
bije amawe ni 130 naho woshira mu marundi ni hafi amafaranga ashobora kurenga miliyari 150 muri bihugu by'iwacu usanga leta ariyo bakora umuguzi munini havuye leta ko mu konsumatera cyakurikije gitatu cy'amabuye nije sinzi ko muri mona nk'amanama akunda kubera ruguru ma hotel ya ruguru ugasanga ihoteli bayifashe nk'indwi yose bijye bisahiriza ari ama hotel by'abagutu bitari kubara bera hariya hose naho mwuba ari ibintu mutumvikane ko n'abana bari nashira kuganira twite uko dukubita crende kugira gihugu ntishobora gusanga uri kurimbira kushaka gutora inyishu zingwane mugabo haje izindi inyishi gusumba ntawe yibuje gufata ingingo leta mugabo gicure kuwe cyose urafise nda bimwe ntiye ugenda ugifata sicure kuwe cyose tufata kugifasha urategeza gushira mu bwitonzi bwinshi
ku ruhande rw'amashyirahamwe avuga ko yigenga ariko ashigikiye leta abayarongoye babwijwe rya Amerika ku iyo ngingo yafashwe hageze Hamza Burikukiye arongoye ishyirahamwe Capes Plus n'umwe muri abo
iyo tegeko ryaje hageze ni ngombwa ko abo bantu bisunga amategeko twebwe nka Capes Plus na twebwe turasize twagiriza batisunga amategeko bakoresha kamwana wa mama mbinga yanje nawe tukwandika gute turafite byemeza nitubaze no kubandikira batari bake bigera badushigikira bagashyikiraho bashaka bitikura yuko rero abo bantu baje kuneza igihugu babafite ndumbero yabo ndimo tuvuga tuti rero ingingo kuri twe tubona yuko ari ingingo buzo ikugira ngo bisunga amategeko bashire mu ngiro ibyo bemeranije n'inzego z'igihugu
ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu bwari bwatangaje mu mpera zindwi heze ko bugiriranira inama n'abarongoye amashyirahamwe yuhagaritswe kuri uno wa mbere iyo nama ntiyabaye ku mvu zitamenyekanye amakuru ijwi rya Amerika ryakuye ku ihoteli Source du Nil mu gisagara cya Bujumbura ahategerezwa kubera iyo nama avuga ko ubushikiranganje bwari bwahitumye ko buvuga ko izoba kurindi genekerezo rizomenyeshwa hanyuma icibonekeje ku nzugiza imashyirahamwe yahagaritswe mu kiringo cy'amezi atatu nuko yubahirije ibyasabwe n'inama nkuru y'umutekano iyo nayo niyo guhagarika akazi kuva kuri uno wa mbere icijwe rya Amerika ryabonye nuko ku nzugi za imashyirahamwe hamanitse amatangazo y'abayarongoye amenyesha abayakorera n'abakorana nayo ku bikorwa bihagaze gushika basubiye kungurura ingingo yo guhagarika ayo mashyirahamwe mvamakungu bivuga ko bagera ku 130 yafashwe ku munsi wa gatatu w'indwi twari turangije inyuma yaho inama nkenguzamateka yari yatangaje ku igenekerezo rya 13 ukwezi kw'icenda guheze kwigiye gushinga umurwi umurwi wo kwishikiye muri ayo mashyirahamwe kwirabira ukuntu akora abakenguzamateka bagiriza ayo mashyirahamwe ko tubahiriza ibijanye no gutanga akazi hisunzwe ubwoko Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kHz 15,300 kHz 15,675 na kHz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kHz 15,180 na kHz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kHz 15,460 na kHz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika Radio Yanyu kuri iyo nkuru mu kiganiro umushikiranganje ajejwe imigendranire n'amahanga wa Tanzania Augustin Mahiga yahaye ishuko rya Amerika aho yari yitavye inama rusange ya ONU i New York yashimitse cyane ku kibazo c'impunzi bavuga ko zoba zihatigwa gutaha ku nguvu mugenzi wacu Placide Magambo aratubwira ibindi kuvyo yashikirije
mu kiganiro cyihariye ministre w'ububanyi n'amahanga mu gihugu cya Tanzania Augustin Mahiga yahaye ijwi rya Amerika aho yari yitabiriye inama rusange y'umuryango w'abibumbye mu mujyi wa New York City yibanze ku kibazo cy'impunzi bivugwa ko zaba zihatirwa gutaha ku ngufu mu bavuga ko bahatirwa gutaha ku ngufu harimo n'impunzi z'abarundi nk'uko babyivugira
umuntu wese afise icyo yahunze ku ruhande rwiwe baraba ukuntu bodufasha ntibatwirukane twarahuye n'ingorane cyane gose n'ubu numva no kuryama tanitira umuntu arara ose tugaruse kwiyumvira byatubaye
chonzi leta ya Tanzania irazi koko icyashinje kugira duhunga nta muntu yoshobora guta urugo hanyuma ngo aze gusaba indaro atakibazo afise UN ntiyari gushobora kwemera gutanga ifashanyo no gusaba leta ya Tanzania kuduha ubuhungiro kandi babona yuko igihugu cy'u Burundi kidafise ingorane
ibyo jewe navyakiriye nka nabi cyane kandi abantu ndabona ko baba twaye gupfa nta bukiriro bafise kuko twosaba nke igisabo twosaba tuti abantu twavuyeyo hari cyo turiko turirukanga tudatoye n'amatora baduhindurire basikihugu bakidukuremo batujane mu kindi gihugu
Ministre w'ububanyi n'amahanga wa Tanzania Augustin Mahiga wese kwa bibona
mtu wa mwisho mwenye uamuzi wa mwisho ni mkimbizi mwenyewe
mu busanzwe umuntu ufata icyemezo cya nyuma mu gusubira mu gihugu yahunze ni impunzi ubwayo harabataha bucece batavuze barabasaba ubufasha bwo gucyurwa ariko kandi ntitwibagize ko hari nabandi babimukira baza badahunze bashaka kwibera hanze gusa ariko nabo ugasanga basaba uburenganzira nk'ubwo impunzi ahangaha twebwe tugendera ku masezerano mpuzamahanga agenga impunzi yubahirizwa hagati y'igihugu cyakira impunzi icyo baturukamo na HCR twebwe iwacu amarembo azahora afungwe ku mpunzi zihunga akaga mu bihugu byazo
kupokea wakimbizi kama inji za jirani zina matatizo
Bwana Mahiga anavuga ko Tanzania yatangiye kwakira impunzi mu myaka 50 ishize kandi ko yakomeje kuzikorera ibikwiye bigenerwa impunzi avuga ko Tanzania izakomeza gukurikirana ikamenya neza niba hari impunzi yifuza gusubira mu gihugu cyayo ikayifasha gutaha ku bushake yemeza ko kuri ubu bashyizeho uburyo hagati ya Tanzania HCR n'igihugu cy'u Burundi bwo korohereza impunzi z'abarundi zifuza gucyurwa nubwo hari abataha ku bushake ariko Ministre Mahiga avuga ko umubare w'impunzi urushaho kugenda wiyongera bigasaba ubushobozi burenze haba mu mashuri ubuvuzi n'ibindi byinshi kandi n'abaturage ba Tanzania ubwabo bakeneye kwitabwaho
Tanzania daima imekuwa ni nchi ambayo inapokea wakimbizi na kutoa hifadhi
Tanzania yahereye kera yakira impunzi kandi kubirebana n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi mu ngingo z'ingenzi zigomba kwitabwaho Ni ngombwa ko imiryango ihora ifunguye kugira ngo impunzi zakirwe nta nkomyi kuko ubuzima bwazo buba bwugarijwe n'amakuba.
Lazima milango ikae wazi kwa wakimbizi ambao wanakimbia kutoka nchi zao kwa sababu maisha yao yako hatarini.
Kugera ubu mu nkambi z'impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania zibarirwa mu basaga 230,000 abenshi muri izo mpunzi bahunze guhera mu myaka 3 ishize ubwo Perezida Pierre Nkurunziza yiyamamarizaga manda ya gatatu y'ubuyobozi ibyo bikaba imbarutso y'amakimbirane yahitanye abantu babarirwa mu magana bahatakarije ubuzima abandi bagahungira mu bihugu bituranye
urakoze Placide Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Naya bona nte.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikisha.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse kwijwi rya Amerika. Umutambukanye umukuru w'igihugu cy'America Melania Trump yatanguye urugendo rwiwe rw'imisi itanu mu karere ka Afrika uno munsi yaza guhera muri Ghana. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Madame Segonde Nimenya, umurundikazi aba mu gisagara cya Seattle muri leta ya Washington hano muri leta zunze ubumwe za Amerika, akaba ari umwanditsi w'ibitabo akongera akaba atanga impanuro zo gutera intege abandi. Atangura avuga icyo yiyumvira kuri urwo rugendo rwa Melania.
Urugo gendo jendi gaza yuko wairu kenewe chane chane ndaje umugambi Melania Trump yihaye kwita ababyeyi n'abana bakivutse inyigisho zo mu mashure hamwe rero n'imico na karanga bisanzwe biranga ibihugu byo muri Afrika. Azobona yuko Afrika ari igizwe n'ibihugu byinshi kandi zagiriyemo na zimwe nazobona ko bidasa, haba mu mico, mu ndimi, akaranga hamwe n'ibyiza rero azohabona. Naho abantu bataraja muri Afrika kenshi bibagira yuko Afrika harimo ibyiza byinshi akumva ibibi gusa. Rero nibaza ko bizomuha akaryo ko kwiga nk'ukwiga yerekeye Afrika mu bihugu azobagiyemo.
Umugambi wiwe yatanguje witwa Be Best, witaho ukubaho neza kw'abana, akaba no mu rugendo azoshimikira ku vyerekeye kurungika abana, gushira abana mu mashure, fatanije n'ukuntu asa n'umuntu abona ko Afrika ifise umuco na kahise amateka meza, kuzokwerekana uruhara rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gufasha ibihugu byo muri Afrika kwigwanako. Uwo mugambi wiwe mubona uri mu bitumye aja muri Afrika kandi azogerageza gufasha kugira ico afashije ku bana bo muri Afrika?
Ego, bizomufasha kubona ibikenewe gufasha Afrika, hanyuma n'abantu babikoramo nibaza yuko indero y'abana mashure gufasha abana bakivutse ibyo byose ni ingorane abanyafrika benshi bagifise. Nicyo gutuma rero urugendo bizomufasha kubona aho n'imfashanyo Leta Zunze Ubumwe itanga muri Afrika ahikenewe cyane. Ahikenewe rero cyane cyane ni gufasha urwaruka kugaruka ibiruto kiga amashure, hanyuma akabona kandi ababikoramo iyo migambi ingene bayikoramo, cyane cyane bakitaho kumenya yuko Afrika mito yizanira imigambi yamaze gukora bino, ahubwo boraba abantu babijejwa baba izo ntara aribo bomenya ibikenewe n'ingene babikora kugira ngo baduze kazoza kabo.
Muri make mu kurangiza amajambo avugwa ko umugabo wiwe Donald Trump perezida wa Amerika yoba yaravuze atyoza karere ka Afrika, hari ingaruka ubona ashobora kugira ku rugendo rwiwe?
Jewe sinibaza yuko abanyafrika ibyo bobihora umupasoni wa Trump, kuko siwe yabivuze. Nibaza yuko ikimujanye kandi ari kugira nawe yerekane ububasha bwiwe, kuko ari umupasoni wa perezida, ububasha bwiwe n'icyo ashobora gufasha Afrika. Hanyuma rero nkibaza yuko atomuhora amajambo yavuzwe n'umugabo, kuko siwe yabivuze. Kuko kwama twiyumvira yuko ikintu cyose burya turaba uwakivuze, uwakijejwe, uwabikoze, ntidupfe gutwariza hejuru ngo k'umugabo yavuze ibi n'umugore yiyumvira ibi, boraba nawe imibere yiwe niyo ngira ngo bomujija.
Murakoze. Yari Madame Segonde Nimenya, mwanditsi w'ibitabo akongera akaba atanga ibyiyumviro biha ingoga abandi, akaba ari muri leta ya Washington mu gisagara cya Seattle ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turabashimiye kuri iki kiganiro. Murakoze.
Murakoze namwe Fidel.
Murakoze Fidel kuri icyo kiganiro.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
aho ni naho doraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio ya Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye mu mwese mwaduteze amatwi n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma mugira umunsi mwiza murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.